Iyi ni radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere tariki 16 y'ukwezi kwa 5 umwaka w'ibihumbi bibiri na 16 muri kumwe na Frederic Nkurikije hamwe na Oriane Tangishaka agiye kudushikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
murakoze cyane. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere. Kumugwa mukuru w'u Burundi hameze igihe hibonekeza imodokari nyinshi z'abajejwe umutekano zigendera hamwe bamwe mu banyagihugu na cyane cyane ugwaruka bavuga ko batega ubwoba niyo miduga kuko iba irimo abasirikare n'abapolisi bafise ibikoho binini binini. Mugenzi wacu Eloge uri kaneza ibujumbura mu Burundi atubwira ibindi kuri inkuru. Eloge, imiduga y'igisirikare n'iy'abapolisi mwatubwira ibindi bikorwa barimwo canke impamvu abanyagihugu bafise ubwoba?
Ebome Oriane, niduga nakumva ko ikira kugenda iri hagati ya 12 na 14 cyangwa asanga amugiye ari 5 8 byavana ninge na bijeje umutekano baba ipanze. Bamwe rero na cyane cyane ugwaruka bavuga yuko babasanze ahantu bicaye barenga batatu ngo baca bakoragurika bakabayora batayerekanye igituma babafashe batazanye nka produkt kubafata. Ariko hari n'abandi bavuze bati twebwe bama baduciye ko abone nk'abo twasanze bakora imbere y'amasanze kwa Fidati bama baduciye ko ariko ntibadufate kandi batubona turi mu kigwi. Ariko hari n'abandi rero bavuga bati ikibabaje ni uko iyi miduga igenda ku muvuduko munini nk'iyo isanzwe urukamyo mu nzira rudashobora guheza ngo ruje ku ruhande byoroshye ugasanga irirukanze imiduga n'amapikipiki n'amakinga amabara mato mato bigaca bigira amasanganya. Uko biri kose rero mu gipolisi bavuga ko ubu ari uburyo bundi bw'utabara ahashobora kwaduka ubugizi bwa nabi cyanke kubukinga kandi bagasaba abantu nyabuna kudakuka imitima kuko nkuko bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abajejwe umutekano saba guhunga ahubwo nabo guhungirako.
None Eloge, ivyo bikorwa bikogwa mu makaritsi yose y'igisagara ca Bujumbura bikogwa imisi yose bitegekanije kugenda gute?
Oya, abajejwe umutekano urumva nabo nakantu bibikira ntibavuga ngo iki gihe baramenya igihe babikorera mu guko uko biri bikorwa mu makaritsi yose y'igisagara ca Bujumbura no hagati mu muji eka uko igisagara ca Bujumbura cyose kingana ntaho bimiriwe baca mu makaritsi manini na mato amabara mato na makuru.
Urakoze cyane Eloge uri kaneza uduhiye nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane. Kuri uno munsi wa mbere, yego, kuri uno munsi wa mbere ikiziga cya Colonel Jean-Baptiste Bagaza yahoze ayoboye igihugu cy'u Burundi akaba yitavye Imana ari mu gihugu cy'u Bubiligi aho yari yagiye kwivuza cyaraye gishitse i Bujumbura. Uno munsi kikaba kiza kwirirwa mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe aho abifuza kumusezera irya nyuma bashobora kubikorera. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze kuhagera abe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi ba leta y'u Burundi. Ejo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu Eloge uri kaneza i Bujumbura amubwira uko ikiziga cya Colonel Jean-Baptiste Bagaza bacakiriye. Tutega amatwi.
Kibuga cy'indege cya Bujumbura turetse umuryango wa nyakwigendera Colonel Jean-Baptiste Bagaza aho zarangwa igihugu cy'u Burundi na bamwe mubona ko ari abantu bakuze byaba byarakoranye n'abandi bategetsi batandukanye bava mu bushikiranganzi butandukanye no mu biro by'umukuru w'igihugu. Hari haje kandi icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo hongera haza umuhanuzi umujyanama mukuru azeri uzi kumenyesha makuru mu biro kwa president Nkurunziza. Hongera haza kandi n'ubusanzwe ajejwe protokole ya president Nkurunziza ubwiwe. Mbere ujejwe protokole ya president Nkurunziza akaba ari nawe yari arongoye ibirori bijyanye na protokole yose y'uguherekeza no kwakirana icubahiro nyakwigendera Bagaza kuva ku kibuga cy'indege gushika ku bitaro bya Ira Hospital aho yaraye imbere yuko kuri uyu wa mbere aheza ngo ajyanwe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe no kuvuga mu ngoro akorera inama nshingamateka y'u Burundi aho rero kuri uyu wa mbere kubigiye cy'isaza 2 bitekanijwe yuko ikiziga cya Colonel Jean Baptiste Bagaza giheza kikigwaho maze abantu bose bifuza kuza kumusezera irya nyuma bakaba barekuriwe kwinjira kugira ngo bamusezere kuba twumvirizana babwira ko President Jean Baptiste Bagaza ikiziga ciwe cyakiranywe icubahiro kibereye koko umuntu yigeze gutwara igihugu cy'u Burundi kandi yakoreye u Burundi byabukoreye kuko yateje imbere igihugu cy'u Burundi ikiziga ciwe rero cyakiranywe icubahiro cyose hari abasirikare bakuru hari haje imiduga ya gisirikare irerura icyo kiziga kuva ku kibuga cy'indege cya Bujumbura gushika hari ibitaro yaruhukiyemo iryo joro biri mu Kinindo aherekezanijwe by'ukuri icubahiro cyose ibereye umuntu yigeze kuba umukuru w'igihugu n'abantu bari bahari bose bagize bati ni ukuri iteka Bagaza yateye u Burundi nawe yaritewe na leta.
Turagushimiye Roger, turagushimiye nawe Oriane. Ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi wa radio Ijwi ya Amerika muri Sanga. Haraheze imyaka irenga 44 mu Burundi habaye ubwicanyi bamwe bavuga ko ryari ihonyabwoko ry'abahutu. Haraheze kandi imyaka irenga 23 habaye ubundi bwicanyi bukomeye mu Burundi bwahekuye abavyeyi isinzi bo mu bwoko bwose. Kuva Burundi buronse insinzi ukwikukira harabaye ubwicanyi bukabije bwagiye buraba mu myaka itandukanye. Harabaye ubwicanyi bukomeye mu mwaka w'1965, harabaye ubwicanyi mu mwaka w'1972, harabaye ubwicanyi bukomeye muri Ntega Marangara mu mwaka w'1988, harabaye kandi ubwicanyi mu mwaka w'1993, harabaye ubwicanyi bukabije mu mwaka w'2015 kandi bubandanya no muri uyu mwaka. Mbega ikintu gituma abarundi bama bacanye mwo n'ikihe, mbega mu by'ukuri bafiki, mbega ni kuki ubwo bwicanyi bwabaye muri iyo myaka? Uruhara rw'abari abarongoye Burundi n'uruhe canke abari baburongoye? Mbega kugira ngo abarundi bacane mwo bivuye kuvyo babwirana ko ari imvu z'ubwoko bisigura iki? Mbega abansi b'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi gusa ikintu gituma abarundi bahendwa bakumvishwa ko kugandagura uwundi murundi bitorera inyishu ibazo byabo n'ibihe? Mbega hokorwa iki kugira ngo abarundi bave ibuzimu baje ibuntu bumve ko gusesa amaraso ari ikintu gisubiza inyuma Burundi n'abarundi? Mbega hokorwa iki kugira ngo abantu bose bihaye inkumbi bakwitwe intahe mu gahanga? Mbega wa murwi ujejwe ukuri n'ukurekuriranira uzogira ico ufashije muri ivyo bibazo vyose? Mu kuri ibibazo vyose rero turi kumwe n'abashinga ntahe babiri twatumiye ikaba kurikirana bakurikiranye kuva kera ibibazo by'ubwicanyi mu Burundi. Turi kumwe na Professeur Deo Nkina Hamida, tukaba kandi turi kumwe na Terence Mushano akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu ase Genocide Cirimoso. Abashinga ntahe mwese mwiriwe neza? Murakomeye?
Yego
cyane. Yego me, reka dutangurire kuri Professeur Deo Nkina Hamida, imvo z'ubwo bwicanyi budahera mu Burundi ni izihe ku bwanyu?
Mu by'ukuri murakoze kugira ngo dushobore kugira icyo kiyatwe tuvuganye kuri ibyo bintu by'ingorane zagiye zashyikira igihugu. Akanagira ngo ndakubwire Fredi ibyo nibyo byose nambara abantu bose baragiye ko yo niko bamwite nibwo kenshi ndakunda ko bamwita Deogratia kuko nibyo bayimwise kandi no kumwikata si byose yanditse Deogratia nukoreye. Murakoze. Hano rero ibyo nibaza n'ukuri ibintu byabaye muri ibintu tutavuga ko ari bya kera cyane kuko nta myaka ijana biheze bitanguye ahetse imyaka mike cyane tarashikana 50 umugabo uri kwiregereza. Ariko ikigoye ni uko usanga nk'uko bivuze bifata ubwoko bwose, ubwoko bwose bifata kubera igi kubera bamwe baratangura abandi bakihora amariho ibintu nk'ibyo bigitangura. Ariko mu nyuma harabaye aho usanga mwa kweze na gatano wasanga hariho abawusuma basuma ari ku ruhande abandi basuma basuma ari ku rundi icyo ni ikintu gishasha nibaza ko gishobora no kunadufasha kubera hatazo hakiriho abantu bahanganye bitwa ngo ni ubwoko buhanganye n'ubundi icyo kirashobora kudufasha kugira ngo turashobore kubivamo ariko gusubira inyuma rero karara ibyadushikiye kuva mu 1961 1990 1998 1991 1993 haba nibyo mwakoreze birafite isano isano cyane cyane kubera bituruka ahenshi kudaharanira ku kumerana mu gifaransa navuga la non acceptation de ce projet c'est à dire hariho ukunda umwe wese agira ati nibyo biza gutwara nje biza kuza hejuru ubundi ariko ivyo nushaka vyaje no mu nyuma mugabo mu ndango ya byose harabaye ndiva no kugasuzuguro no kumigenzo yari santire mu Burundi akaba umuntu asuzugura ubundi ibyo ndabivuga kubera
none kamushyira na Deo Gracias nkinahamira mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukwihorana muravuze n'icyo kibazo cyo gusuzugurana ikintu cyokorwa kugira ngo izo ngeso mbi ziranduranwe n'imizi n'ikihe mu kanya gatoya cyane rwose
nyakubwira Imana ibaza neza yuko ni ukuri y'abatosho tugenda umwe wese aherereye akicara akiyumvira kuko nta n'umwe muri bose uko ari cyane batatu nta n'umwe agituyutsemo mu kamatiko turasubiranamo nta n'umwe yunguka na buhoro buhoro icyo rero umuntu amaze kukibona ko atanyonga irimo kuri umwe wese kandi tukemera yuko n'abaza hanze babidutuma cyane cyane baba bafitemo inyungu bagomba kudutererera kugira ngo baronge ingene baza kudusahura cyane cyane ibyo twumva twashobora kuja hamwe no kuri tukumvikana
icyo ni ikintu icyo ni ikintu abarundi bakwiye kumva ko muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ni uburyo bwo guteranya abarundi bakaryana ku bintu ataho bihagaze kandi ibintu mu bindi bihugu ahubwo abantu bashaka kubyisunga ubudasa kugira ngo bubake igihugu eka bumwereka tubaze n'umushyira nahe Terence Mushano nawe nyine atubwire kuri ubwo bwicanyi mu Burundi mahonyabwoko bwicanyi kwihorana gusuzugurana ivyo bintu bidahera biguma bigaruka imyaka yose mu shira na Terence Mushano ku bwanyu biva kuki
murakoze mushinga na Fred nagira ndamutse umugenzi wanje nkinahamira uko kugene yatanguye avuga yuko imvo ziriho ari ibintu byo kudaharanira n'ukwihorana ariko rero mu bisanzwe ubwicanyi bwavuye muri mu bwabaye mu Burundi kuva 1965 muramba haheze imyaka 51 igice cy'ikinjana ni ubwicanyi butagira imvo n'imvano kuko basogokuru bamyeho abahutu n'abatutsi kandi atawanja wangura baraba muri ico gihugu barakigwanira baragikingira umwami rugamba aracagura abarundi bose kirabakwira ariko rero murumba 1965 igihugu kimaze imyaka 3 cikukiye hakiye haba ubwicanyi bw'ibonyabwoko cyatutsi mu bukeye n'ubusangana hangera mu 1972 mu Burundi ubwicanyi buramara inganda 1988 hega marangara 1993 n'imyaka yakurikiye gushika mbere naho oni yasizeho ishyirahamwe umugwi mpuzamakungu gutohoza ukemeza ko habaye icaha cy'ubunyabwoko mu gihe hari habaye na kudeta yo kwica umukuru w'igihugu w'ico gihe Melchior Ndadaye ivyo rero nta muntu yovuga ngo birafise ishingiro benshi bitwaza ngo bapfa ubutegetsi mbega hategeka abarundi bangahe ku miliyoni hagati y'icyenda n'icumi
nukubuga yuko alategetsi baba bake mugabo nivyumvikana ko bokwegera mu rupfu bene wabo. Ubwa mbere hoho iki gihugu uko kingana gitegerezwa kuzobaho kiramwo ubwo bwoko bwose mbere n'abanyamahanga bakaronka ikibanza nta kimvo nimwe na ntoya mwetwe bw'umwisilamu ase genocide kirimoso turigera tubona yayotuma abantu abarundi bamarana
ntambo nimwe
Terence
mushana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko kuva imbere yo kwikukira abarundi ba bose bari bamwe bagwanira igihugu eka mwavuze n'umwami yacaguye kubganyo ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi basubire bisunge iyo mico ya kera y'ukubahana y'ukundana n'iki
kugira ngo abarundi basubize hamwe kubera imitima yaturagaye kubera habaye abantu bagize intuntu nakabonge bakicirwa abantu ico subiza hamwe uburundi kikunga umurundi yoba intahe hoba ubutungane hoba ukuri kutanyoganyoga
murakoze
ukuri bimwe atazo gusiga n'inkore ku maso
murakoze mushana Terence reka duhe ijambo n'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bari kwa twumviriza turi kumwe na Jerome Mirweneza
twabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro murafite ico muterera mu kiganiro turi kumwe n'abashyira nawe babiri Deo Gracias nkinahamira hamwe n'umushyira nawe Terence mushano
twebwe abarundi mu isanzwe turabona ko ibintu aho bigeze byabaye ruduzi twasaba nk'abarundi bari hanze ko bohunguka ama makungu akadufasha bakaja mu biganiro atabo bahengami mu byo mbona byafasha uburundi
murakoze Jerome professeur Deo Gracias nkinahamira mwavuze ingorane ziri mu Burundi gusuzugurana eka kutihanganiranira eka hamwe n'ibindi cyumviro cha Jerome ni cyumviro gishaka gufasha abarundi boje mu biganiro bakene kuja mu biganiro cyane 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 ubanza bagahindura niyo mitima yabo
ego cyane njyewe ndakubwire hari akantu kanje mu mutwe kubera Terence namusabye ngo mbabarire kuko sine namuramukije mugabo reka ndamuramutse nonye ndamugurukiye ko ndamusubize mu ndonamuramane ko nawe yandamukije
yego
nuko rero mugenzi ibindi baza n'ukuri uko ibintu byabaye urabona amatariki yavuze ndetse twatwa yavuze mu ntango n'ibindi byagenze watanguye n'uwasubiriye ibyo tugiye ko ndibaza ko tuza guturonga aho dushika ubu twashaka twasaba byirengagiza uko umwe wese arazi igihande ariko hari aba kandi umwe wese ndavuga ngo tukikuri n'ibyo rero twashaka tukabatura cyane cyane umuti nibaza ko twahagarara kuri icyo kintu gikomeye cyane njyewe nzareye kuri iki kibazo cy'uyu murandasi ni ukuri ni byiza cyane kuko ahantu hose hari abantu bantu hari ibiganiro hama hariho ikintu bitagira bumvikane urabona mu muryango ni uko mugabo n'umugore cyangwa ababyeyi n'abana kugira ngo umuti hamwe bumvikane ibyo ni ibintu byumvikana cyane rwose mugabo ingorane biza kutera nuko bigira ahantu hamwe usanga umwe agenda ku ruhande rw'ikiwe sinshakubonana na bidakubona na gahunda sinakubonana noneho iyo babyerekeye igihugu hari aho hacaja mu ndi bintu by'amategeko ayo mategeko rusi ugomba kuvuga amategeko yerekeye ruwa ruwa fondamental cyangwa ruwa atisanzwe zo gukora mu gihugu mugabo ari bose de convention akabose de decision ivuye dans côté comme d'Europe comme au Burundi ayo les decisions za Nations Unies kaba na le na za corps d'action zabaye akamwe le de ni mazabaye n'iki bakunze n'iki cyo byose ni baza ko twepe ngaha biragoye kugira umuntu acapa umuti ubonye na madame ko tukimeze n'iki mugabo ikindi yewe nzime kiye ko gikomeye dushora kumikana n'uwo mutavukanye dushaka kumikana n'uwo mutavukanye wanza kuyahaga hanyerero umwe kabugibonde kabugibonde mugahishukana nyakubwira Imana Frederic hata kuri kuriho nibaze ko atandukana n'uko abantu bayanga
uko kuri uko kuri uko kuri nico kibazo cama kigaruka gihe cyose tugize ibiganiro n'abarundi bavuga ko bonyine batavugana ukuri reka tuce tubazana Terence Mushana mu gihe abarundi batari ko baravugana ukuri ibyo biganiro bizoronka inyishu ibazo byo mu Burundi mu gihe kirekire kirenga ya myaka nka 10 hera ugasanga bari ko raryana basubiye nkuko bavuga mu Faransa muri case départ bagasubira muri bwa bwicanye ikintu mubona cyakorwa kugira ngo ivyo biganire bigira kamaro kugira ngo abarundi bahebizange iso zose twavugana ikihe mushya ntahe Terence Mushana
ubwa mbere hoho kugira ngo abantu bavugane kuri nuko batangura kwemezanya ko bakosheje iyo umuntu avuga ati iki cyarakozwe iki kirera kirirabura ntampari zibihuza n'ukuri kuba kuri ngaho abantu barishwe abantu baguma bapfa haheze imyaka ine bagasubira haheze imyaka ine bagasubira ibyo bintu kugira bihagarare bategerezwa ubwa mbere hoho guhagarika umutima w'ubwicanyi icya kabiri bategerezwa kumvikana yuko iki gihugu ari igihugu cya bose bategerezwa kumvikana ko atawanjya wangura bategerezwa kumenya yuko iki gihugu bakirazwe na basekuru natwe tutegerezwa aho kurera kubyara muri iki gihugu tukabyarira iki gihugu kikarera kandi ababyeyi bakaramura ntibamwe babyarira guhamba icyo kintu cy'ubwicanyi babone yuko atari yo mvu yo gushikira ubutegetsi atari yo mvu y'ubukuma ku butegetsi ahubwo ibyo byose usanga bisambura igihugu bigasamba ikica na bene Burundi kikabuza n'uko Burundi buba bwirukiro bimwe batanga uruvuguti kugira abantu babyubuzimu bajye buntu kugira ababyubuzimu bajye buntu bategerezwa kuvuga ukuri kudateye amazi kandi ukuri kuriho none hari utazi abantu ko bishwe none nidireka dusabe inshyirahamwe mpuzamakungu ONU dusabe abo bantu bo muri aka karere tubumvirize abantu iyo bariko baraburana muraburana umuzi yuko ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa mugabo ntiwamubwira ngo nunatsindwa cyasubira kugarika inganda nintatsinda ngarika inganda oya ibyo bintu by'ubutegetsi nibijye ku murongo babitange neza mu masezerano mugabo ntaba amasezerano y'abantu aba amasezerano y'abarundi bose
impanuro nziza Moshe na Terence Mushana reka tuhe n'ijambo abandi banywanyi radio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Niyonsaba na Mugarura reka dutangure kuri Niyonsaba amwiriwe murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse mu kanya gato
yego ndafite ikibazo nagomba gushyikiriza
yego
urabona mwatubwiye yuko kuva 2022 hakiri imyaka 44 hambugwa ko bishwa abahutu 1993 hakiri imyaka 23 hambugwa ko bishwe abatutsi kamba vanje bose ikihari cyo ni uko abantu bose atanumwe yiyishe muri icyo gihe rero abari bahari intwaro zari zihari boje hamwe hama bakatubwira ukwiso bw'abarundi kuko uko kuri kuriho kandi boba barabikoze bariho gusa rero icyo mbona mu mitima y'iwacu y'abarundi hari ukuntu ko kwiboha ntidushaka kuvuga ukuri ngo kubwira tureke kunyegezana n'ibintu bazoguma turi muri iyo migenzo nubu abantu bazoguma bapfa
urakoze Niyonsaba reka duhe n'ijambo mugarura mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nk'icyumviro nshaka guterera kuri ibi vy'ubwikanye nabikurikiranye cyane kujyanye n'u Burundi.
Yego.
Ariko no baremesha nkaje nkuri no cyane muri Tanzania ndiko ndaraba akarorero ka hafi nkaha mu miseze aba y'amatora muri Tanzania bavuga ati cyiye mu mugambwe uri ku butegetsi basana bawurambiwe n'ibindi ariko haje mu president asana wizigiwe na bosi bose rero ndabifatiye ko ndashobora kuvuga ati ni Burundi hoza abatware batandukanye arashobora kuzoza uwundi azoza hanagura byose by'amabi byabayeho ariko ibibazo by'abarundi byose bitegeza kumagwa n'abarundi.
Murakoze mushyane mugarura ndeka duhi jambo abatumire bacu bagira ico babivuze ko Degracias professeur Degracias nkinahamira ibishikirijwe na Niyonsaba na mugarura maja mu kanya gato
cyane nukuri ibintu babashinga ndabaganje bashikirije birumvikana gose cyane. Ikintu cya mbere cyose ni uko iyo two turavuga imyaka kuva mu 1965 gushyika mu 1995 umwe wese aravuga ngo umwaka uyu mugishwa abahutu ubundi uyu mwaka ubishe abatutsi ubundi ubishaka abo bose ni abarundi n'abavukanye akaba rero mbere niyo nsaba yavuze ati ntawiyicira kuko kandi ababishe abake n'abakera cyane barazwi iyo akanuro kije mu gatoyi narigeze kuba ndi bwa Muranzira narahabaye imyaka itari mike ndi umwana nza gusubirayo kwa Mahambusa ndibuka neza yuko abantu bari bahari ahadata bahaza n'abandi bazaba bahandi baraza ugasanga bariko baratamba avuza intanga bose abatutsi bariko baratamba cyane bivuze n'ubundi kari ati nta mbona impano y'umwami yari umwe bose bakaza bamusanganira bose ibyo ni byiza cyane n'akatutfatira ko mugabo ni bake bakazi bashobora kuvuga ati nibyo byarabaye ariko ari umwe kuri kuraba yasuzuwe nari nshiga kuri koleji y'isendesitiri naramanuka nkaza kurangiza muri sinire ngaca nkahakari abantu baratuma ko ngaca wumperekeje akagishisha nk'ahantu kandi witwikiriye n'ahantu hari wubashwe cyane hasoneye hariho ubwoko bwose 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 uko bungana kandi bagenda bari kumwe mugabo ugiye kuraba ayo mazu ugasanga hari ubwoko bumwe bwafutswe butigeze buhabwe no kushyika muri iyo misezi iyo ni bisanzwe birazwi kandi se bikabye bisanzwe ibyo rero byatumye haba n'ibindi bita la creation du quartier privé ethnique ibyo byose bavuga ngo by'imigomoko bibi ni ukuri byose ndabonamo uburozi n'uburozi kubona ushobora kugira quartier y'abantu bamwe n'indi quartier y'abantu bamwe n'indi y'abandi bahanganye banabana bamwe bakagumuka abandi ntibagumuke urumva n'ibintu bibi cyane ni ku birwe tutoba kurya karuguru rero kwa ruguru ndibaza ko atamutumba n'umwe hari nawe tutavuga agatumba gatoya tukavuga utumba rusansima nta n'umuntu ari ku bahutu n'abatutsi mu Burundi barakwiye ahantu hose bose bariho kandi babanye neza.
Icyo ni cya kibazo twavuga mu ntango Professeur Degracias Ntinamira akivuga ko gukumira abarundi cyangwa kwica abarundi uburiko uhonya uburundi udakunda uburundi cyangwa utabona iyo igihugu kiriko kiraja. Reka tubaze na Terence Mushano nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe n'abashinga ntabi babiri twari kumwe baje ibibazo byabo abashinga ntahe twari kumwe babiri mushinga ntahe Terence mugire icyo muvuze ko byashikirijwe na Niyonsaba na Mugarura.
Eko natewe nagira nifadikanye na mugenzi wanjye Ntinahamira uko bavuze Niyonsaba na Mugarura watanze akarwe ku muperezida wo muri Tanzania ko yizigiwe na bose kandi icyo gihugu n'abatanzania twobakeza ibwa mbere hoho utora nabwa twagwa nahe ubu rero ko barose mu president yizigiwe na bose barahiriwe ikibazo kandi bavuze ko ikibazo cy'u Burundi kizomagwa n'abarundi niko tuzoronka abahanuzi mugabo umuntu ahanurirwa ku mutima asanganye mbega turashaka ko ubu Burundi buba bwa bene Burundi bukaba bw'abarundi ikana zanzu kizuburundi zikaronka ikibanza bitebe bitebuke ubu hariho ubuto mu Faransa bita generation zononye igihugu hazoze izindi generation zubaka igihugu hanyuma bubwiye cyacu usange twagenda tacho twambariye urero kugira ngo tugarure umutima w'ukuba abanyagihugu ukuba agukunda ugwaruka kubwa mbere hoho inka mu guhora zihera mu ruhongore murabona mu bantu bagewa aho kubarondera akazi ari bato bagapfa no kuvuga yuko biba ubwo ari uguhonya igihugu iziza rero twebwe icyo mbona aba ba ubwa mbere hoho nkuko bavuze yuko bateza kuganira n'abafise amatati irika yuniyo bazovuka kandi kugira abandi babafashe babatature mugabo icyo mwomenya uko bihagaze ibyo tubona ubu nta na kimwe kireho kirafasha abarundi abarundi barapfa abarundi barakenye abarundi amashuri usanga abana mu ishuri batakigwa by'akanovera bikiboneka kubera inyene aho bigira ubwa mbere ho baraturatura
ukanye bakagenda ivyo muvuze mushira nkahe Terence Mushano nivyo ingwano imaze umwaka urenga mu Burundi umutekano muke uzogira ingaruka mbi cyane cyane nk'uko tuzi ko abakiri bato bicwa eka abarundi bicwa iyo uri kwica abarundi abarundi bariko barapfa no Burundi bwa buri korahomba igihugu ntigitera imbere abantu batekewe n'ubwo bani bashaka kuja nico gituma rero nkuko mwabivuze abantu bose bo bafite uruhara mu kwica abandi bakwiye kwikebuka bakava ibuzimu bakaja ibuntu tubibutse inshuti mwese ko mwikamara bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite abandi banywanya ibi radio ijwi rya Amerika na Himana na Nsabimana reka dutangure kumushira ntahe na Himana mwiriwe neza na Himana
Mirwe neza
murafite kibazo murafite cyumviro
Ego cyane je nabone kuvyo tu muri ko muganira ko n'umutumire kuri bivyerekeye ubwitsani bwagiye buraba mu Burundi n'ubundi bukibandanya ubiye kubabugeze aya mango hoho inagahomera bumwani ko n'ubyita nukuvuga ubiye kuraba ibi bintu by'ubwitsani imbonya bwo duhagarare cyane kuri ubu buhari muri ino myaka turimwo ubwo rero nta kindi kintu cabuteye atari ikiringo kiyamirizwe n'abantu benshi cyane amakungu ndetse n'isi yose yagize icyo kivuga ko ariko ukacuraba ubwo cakoze ko ariwe ari ku butegetsi ubu atariko abagira icyo afasha kugira bugabanuke ni ukurumva n'ibara bibuke ko nabo bashobora kubyishura umwanya n'umwanya
icyo ni icyumviro cyawe mushira nahe Nahimana reka duhe n'ijambo mushira nahe Nsabimana muri ngaho muratwumva mwiriwe neza Nsabimana muratwumva ndabona telefone ya Nsabimana itariko irakurikira neza arashaka mbaze mushira nahe Deogracias nkinahamira agira icyo avuze kwishikirijwe n'umushira nahe Nahimana
ego cyane ni cyane imana ndamushimiye ko yagize kubaza ati ubwitse n'ubwo kubakira n'ubwo kubandanya kandi abantu benshi bakavuga icyo babivuga ko amakungu mbere n'iki yose sigomye cyane ndabivuga kuva kare kuko ikintu gikuru n'ukuri ikuru n'ukuri ari kindi kiza kuri munyuma ariko gikomeye cyane n'urukundo kuko umuntu atagira urukundo mu mutima ntacyaba amaze cyane n'umugore no kugira ngo ashobore kubaho ibyo rero bigeze bikahura n'ikibigahura nuko abantu ari kumwe navuze ko n'umugore n'umugabo bashwana bakanasura kumvikana abarundi barakwiye kuyahaga bakavuga ukuri kugira ngo babone kuko ndazi neza mu mutima w'iwanjye yuko igiteranya abarundi nta murundi atakiye woba hasa kavuga ati jeni batuko kunuko avugishije umutima wiwe arakizi neza cyane akagubisohora n'umutima mwiza nziza ko by'ukuri kandi azi ko ari kwarabwira nawe ari mwene wawe murundi mugenzi we nicyo kintu rero mbona mpagaze nari kuvuga ngo amakungu n'isi yose amakungu akimana akazi nkuri n'ikindi ko bavuze abarundi kandi noneho umuntu wo hanze iyo si yose ingorane zo mu Burundi hari usanga atazazi azizi nawe ugasanga yaziguye n'umuntu umwe agenda agafata uruhande ukundi agafata urundi ikintu kiriho rero gikuru cyane ubu gihari n'abarundi abarundi we ba murundi bahuri hose icyo tukorana kose imyaka ubuvize yose menya ko ubwirizwa kuvuga ukuri kandi cyane cyane ugakunda murundi mugenzi wawe mukayanga uzi ko hari umuntu muzi kuyakabwira mwumvikane mwubake kuko n'ubundi uvuye hasi kwegena ngo uyikuyanga uzi ko mutari bwumvikane ntakamara muradimeze yuko kera bavuga yuko mu gihe bari kubavuga ibintu by'ingwano watsinzwe niwe yandika kahe watsinze niwe yandika kahe ugomba kuvuga rero yuko donc c'est toujours le vainqueur qui raconte l'histoire alors pour dire ino mu Burundi rero novuga ko atawatsinze ariho ntawatsinze kuko turabarundi bamutiri bene wacu rero ndiko ndababwira n'ukuri nakuze ndi mu muryango urimo bose nakuranye naho tungana ku nyabatutsi ya baryama mu hiri wacu bajya kubyina asangira ayo nzoga asinze kuko rero sinda nanditse twakora tuge turagire neza ko noneho twe tuvuga turi na benshi ni kuri amwe ugasanga bamwe umwe n'abanye asumbuye mu mutu kazi n'undi mwe n'abanye asumbuye mu mutu kazi niko bimeze
murafuze 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 ibazo bibiri nkura mutima professeur Deo Gracias Nina Hamira murafuze ibazo bibiri nkura mutima bihambaye cyane rwose byo tuma byo fasha abarundi mu gihe bovugana ukuri ico ni cambere mukamuvuze kandi ni gihe bogira urukundo ivyo nibazo bihambaye cyane rwose reka ariko tubaze n'umundi mushya na Terence Mushano agiye cavuze kubyashikirijwe na Imana mukanye gato
nibyo umushinga na Imana yavuze ko ubwicanyi bwabaye kandi bukaguma bwisubiriza mu Burundi ibyo turabibona twarabibonye n'ubu turabibona ariko ukubwira ngo bigende neza hari umwanditsi yitwa La Fontaine umugani wiwe yari karahanura ingene abantu bose bo kwigenza bo ku isi ko urubanza rutokwamara rukupira uwiganje ko urubanza go kagarikirwa n'ukuri n'ubutungane bakatunganiriza bose bakatunganiriza umuto n'umukuru umushinga ntawe mayugi yarabyanditse mu gifaransa mu mbabarenda ivuko yabivuze gitabo cyiwe yacyise La Mémoire Vigilante et l'Intertechnique Résistante uwo mushinga ntawe dewe yavuga ati twebwe twajyamana abahutu n'abatutsi hamwe tugatemberanira tukagemuranira tugatererana ivyo nivyo biranga abarundi benshi gushika n'ubu munsi no kurira izuba usanga ariko bameze ariko ivyo ni migambi myiza ndarira abantu ubwo bwoko bwose nibuve ibuzi mu buzi buntu burabe ko uko kuri n'ubwo rukundo byo hagatirwa n'ubutungane
murashikije amajambo akomeye cyane rwose nibaza ko barundi bashobora kwisunga kandi bikaba byafasha igihugu professeur Deo Gracias Nkinamira yavuze ukuri yavuze urukundo namwe mwongiyemo n'irindi jambo rikomeye ubutungane ukuri ubutungane urukundo ivyo bintu byafasha barundi reka duhe ijambo abandi banywanyi radio Ijwi rya Amerika Maxime na Claver reka dutangwe kumushyira na Maxime mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite cyumviro
Ego ndavise cyumviro ndashaka gushikiriza.
Yego, duga ku ijambo.
Musanze tugerageje kuraba ibintu byagiye biba mu Burundi kuva 65 69 irabanda 83 n'ubu bikibandanye. Twageje kwira dusanga byinshi biva ku kuntu ubutegetsi bwagiye bukurikirana butagiye buhana abo bantu bagiye bakora icyo bibi. Ushikaye wari wese agiye acashaka kwihora ku byo bagiye bamukorera bigatuma rero abantu bose bacye bagira umutima w'ubunyamaso ikintu twasha nashaka ari ngugutera ikindi ni uko bogerageza bakibagashira inyigisho gukundisha igihugu abantu bose badakumiriye kuhera mu gwaruka ikambe no mu bakuze kugira ngo baze barabigisha ugwaruka gwabo naho imitima imwe yo wosanga abamwana bamwe bakuze umutima iyo mitima yo kwihora na teyo bafite
murakoze
ataruko ege gatonyi
yego
bo ikindi nacyo twipfuza niko boshira boshanga kujya mu gwo gukurekuriranira bisunze amategeko kandi bose bakawe yumvamwe niho mbona iyo ba inyishu irama yozotu mu Burundi bugogorora sa murakoze
murakoze Maxime reka duhene jambo Claver mwiriwe neza
mwiriwe
murafite cyumviro murafite kibazo
mfite icyumviro
yego
cyumviro mfite cyajanye no gukenguruka ibyo umushinga ntaje serance yadushikirije urukundo ukuri n'icyo bibereye mu gihugu nk'iki cy'u Burundi kugira ushobore kogorora kuko iyo umuntu afite urukundo agira n'ukwihangana atarukundo nta kwihangana ucumiza ijisho kubyaheze akaba ari navyo bica bizana agatima ko kwiyumvira yuko ushobora kwihora abarundi nabo baravuze ko ukwihora guhonya umuryango nk'umunsi bariko baravuga yuko hari ibiganiro byo guhuza abarundi ugaca wumva babavuga ati ntituganira na naka kandi naka ariwe bafitanye ingorane kandi iyo ngorane kugira iveho hategerezwa kuba ukuvugana hagati y'abafitanye ingorane yumvikana ko yumvikana yuko haza agatima kugukumira bamwe bigakomeza kwa kutumvikana bigaca byonona byose mu gihugu hari ibiganiro hari abahunze abahari batahungiye hanze bakaba babayeho babundabunda ugakoresha ibiganiro bikagikorwa n'abatware indongozi kandi bazi yuko hari abo batwara badashobora kubona icyo kintu kirumvikana yuko Uburundi buca bubandanya buba mu ngorane
murakoze Claver
reka kuvugana ukuri no kurekuriranira wa mugwi uca ugira ingorane y'ingena ushobora kuvugisha abantu bamwe banyegeye abandi bavuga bene
egome murakoze Claver
reka dufa uze gukora ibyo uzokora bagavagira ngo kwabaye ukwihora
egome murakoze Claver reka duhe ijambo abashinga ntabagire icyo bavuze ku byo mushikirije reka dutangure kuri Terence Mushano agira icyo avuze kuri Maxime avuga ko kudahana biri mu bintu bituma ubwicanyi bubandanya mu Burundi avuga ko gukundisha igihugu byo ba ibintu gukundisha igihugu abarundi byo ba ibintu bikomeye cyane gose ikani ivyimviro nabishikirijwe na Claver nawe nyene reka mushale Terence Mushano
nibyo uwa mbere yavuze ko umuntu utwara umuntu adahana ni nabi cyane nibyo bibuza bwa butungane ni ukuvuga ko bica biba bya bindi yuko urubanza rwamarukukira uwiganje ni ukuvuga yuko umuntu akarengana umuntu akamwicira abiwe akamunyaga iziwe hanyuma abacitse ku icumu bagasigara bifumbereje cyangwa bakangara bakati igihugu kandi icyo gihugu ari cyategerezwa kuba igihugu cy'uburaro n'uburamuko ubwo wa mbere rero cyewe numva ibyo yavuze ari ibintu by'inkoramutima ku byerekeye rero umugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira nk'uko kwihanganira Claveri yabivuze bivyo hasha kwihorana ko bihori honye umuryango n'icyo cyiyumviro n'icyo abantu bategerezwa kuvugana ukuri kandi ahantu hari abantu ndetse naho abaye ubwicanyi n'ingorane zisanzwe zirabaho naho rero hashe sesetse amaraso naho byabaye ko abantu bategerezwa kubivugana bayivuganye rero none mbega uwisha abantu aronka impera mbega uwici w'abantu aca tunabugatondera je niyumvira yuko abasigaye woguma bajya inama jewe hari ibintu byame bintangaza aho ku bantu bashyira imigambi imbere yubaka abantu igateza imbere abantu igateza imbere igihugu abantu baravuga ubwinshi ukuri aho gushyira imigambi myiza imbere bagatora imigambi ntibatora abantu je nibaza yuko n'abarundi na twebwe hari bituva none uye imigambi myiza ntiriho ntituzi ico dukeneye nibabona uwo bishyira imbere akaba ariwe bashyira imbere abandi nabo abapolitisi bakagwana abanyepolitike kugira bagire imigambi myiza
abarundi bashobora
guteza imbere abanyagihugu
murakoze Terence reka duhene ijambo de gracias nkinahamira nawe nyine agira icavuze kubyashikirijwe na Maxime na Clavera mu kanyagato mushana de gracias
Jeni ndakonya rukize no kuri uko ni babuze bitomo Maxime yavuze ati kudahanwa iki kidahanwa kandi kubakera ibyo ni bintu bikomeye cyane muri iki gihugu cyacu ni nabyo biri mbere mu bituma ibyo bigorana bitugora kuvanwa nuko atawigeze ahana kandi yashubona kandi avuga ati kukunda igihugu nicyo kintu cya mbere ndashimbere ko bazanye no gushyira abantu basugaro yanaze bitwa ngo gukunda igihugu urumva n'abantu benshi ntibari bwabyibuzemo ubu hari abantu benshi bose bagenda bafite n'idarapo y'u Burundi mu minwa kubera aho baboneye ikintu cyateguwe ahandi bantu ibyo rero nkaba ndabimushimiye rwose cyane kuko nicyo kintu umuntu akwiye gushimikira kuko ni naho hazuva icyiyumviro cy'uko umuntu arekura yivuze kurekura umubabare ni kuri bavuze ku mpande zose ubu nta numwe atavuga ngo ndabizi naterateje kuvuga ati iri ntera y'umwicaye je nta ntera y'umwicaye ni ukuvuga aho oye tuba turiko turasubira inyuma gatoya uzajya batari ihari kuko twarigeze no kuba mu maleta ari mu gisoda cy'ubwoko bumwe ari mu guverinoma y'ubwoko bumwe ari mu bwami y'ubwoko bumwe ugaca usanga rero ibintu byose byabaye muri icyo gihe biba byoroshye no gupfukapfukwa ntihagire n'igisina kuboneka
dufate kuri icyo kibazo nyine Professor de Gracias Ntamira abategetsi batwaye Burundi kuva cya gihe Burundi buronkeye inta yo kwikukira ari nacyo gihe mwavuze ko abarundi babana neza abo bategetsi ubundi ntibashobora kuba bataronse ukuntu babona akazoza k'igihugu bakareka bikabacamwo hakaza indyane z'amoko n'intara
jyewe ndabwira n'ukuri kuri icyo kintu naragendeje nta bushakashatsi byerekeye kahise jyewe nagize kuko ibyo nize n'ibindi mugabo ku byo mbona ku byo nabonye nkurikiranye n'abantu twabanye na data yari mu bategetsi mu bandi jyewe ndibaza yuko cyane cyane burya kwikukira ni byiza mugabo abantu baragwa mu gahundwe baragwa mu gahundwe bikabonerera ingene bafata ubutegetsi yewe no mu gihe ndagaye yatsinda twari kumwe natsinze turi kumwe umugabo twaratsinze tukanatwira ngo ni ibintu bisanzwe abatsinzwe baratwisa ibindi bibandaye urumva nabo abaronse independence nabo nyine bari bazi ko ari ibintu icyo bigende neza umugabo abandi nabo babanje bashamwatanga kubatera iyo baramara nawe abizi ibyo byamuruviya na kazagahanga nabyo ibintu byose byatumye abantu babo bishika kuri bijya bice na bamenya n'umwe gushika mwese wasanzwe ibya gusangana na bukeye ibyo byose byari bihari mugabo turazi ibigene icyo byavuye ko n'abantu bari bahari bari na bake mugabo baraguye mu gahundwe bibananiye ibintu byifata n'ingene bambaye ikintu rero kibi ni uko mu nyuma atapfa havuye habandi ku muntu mu nzabwenge zagiye girada kugira ngo fume agira ati reka nandike kahise ku Burundi rero ni ibyo bimeze bifite mugabo ugiye kuramuma nyuma n'ibifite ngaho iwacu Burundi aho uja mu nzabwenge y'Uburundi ukajya kubona ibintu byanditse kuri kahise ku Burundi ni bice cyane ubaje mu 1992 ho sanatana kimwe cyane niko ndakubwira rero ndabije ko yarutse ngo cyane ikindi nibaza no kuri iyo gikomeye ndozenya aya buze kugira kurukundo nari nabivuze ko kare kumva ko umuntu ari ngaha ari imbere yawe muri kumwe cyangwa undi ari yitwa umurundi umenye ko ari umuntu igeze mu bwiza ku bantu ushoboye kumugira mwene wanyu ukagira uti ibyo ukunda ni mwene wacu imana ibiguhezagiye udashoboye kubigira nawe umenye ibyo byose ko mbuze gusangira ibihari byose mu gusangira ikibi n'icyiza cyacanze mu gusangira urukundo n'ukuri ikintu ndakigarutse urukundo n'ukuri bakayisangira ibindi nabyo ni ibintu twaba dusinda ugasanga tuba turazura utuntu twa kera atacyo tuza kudufasha mu biki turavuga kuko ibyo twarabibahemo twarabikiyemo
reka icyo kibazo tukibaze na Terence Mushano havuzwe makuru avuga ko abarundi babana neza eka ivyo vyamoko bitari bihari vyagiye kwaduka kuva urundi buronse insizi yo kwikukira intayo kwikukira nashaka ndababaze abategetsi b'ico gihe boba barabuze ico bita mu gifaransa vision kugira ngo bareke njyane z'amoko zaduke canke izindi njyane z'intara
murakoze Burundi mu kuronka intayo kwikukira bwayironkejwe n'umugani wa tari umugani ruziko rwa Gasore yari yasanze hariho ikintu abo bari bakoronije Burundi Ababirigi kuri karangamuntu barashirako ubwoko ugasanga karangamuntu kanditse ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi ibyo bari babigize kugira ngo babateranye bagume bari wigume ngaho umugani wa Rudoviko kwa Gasore atanga itegeko ko kuri karangamuntu bashira ko umuntu ari umurundi bakura ko ubwoko mugabo abarundi kubera inyigisho z'abazungu nabone harimwo aba bari bumvise ibyo kwa Gasore atumva baca baramwica iriga ruvisionnaire ngo warapfuye iriga igihugu cyagitangura kuba imfuzi aho boje kugihabura abandi bashyira imbere amarongo nayo amarongo n'ubu uye niyashyize imbere nayo aziba amatwi mu bisanzwe ni ukumenya ko bice bikehanira abankana mugabo iyo bakundana nk'uko mugenzi wanje Dewe yabivuze iyo mukundana mwese birabakwira ikintu rero aba baterera ibyiyumviro ni ukuvuga ko imbere y'ukwikukira hari hameze neza mugabo haheza harazamo udutosi mugabo twoguma ngaho ubu turakwiye kuraba iyo tupfa n'iyo tuja abarundi b'iki gihe ni kubera iki basomera nk'abasogokuruza birashoboka ko abarundi bashobora gukunda urubyaro rwabo bagakunda bagakundana mu bwoko bwose kandi bakubahana ibyo bindi nabyo ko ubutungane bwobaho ntidukangarize ko umutwari ishyirahamwe ryacu rya jenoside yamavuga ati dukangarize ko nuko kuri kurabugwa ugasanga byabaye iby'uguhemana uguhemana kubyaye kubeshana niyo n'ayo masezerano ugasanga ntaramye rabizi yarusha ibyo n'uwaragarutse bisubiye itoto
ivyo nivyo biguma vyibonekeza mushenahe Terence reka tuhe ijambo abanyuma muri radio ijwi rya Amerika babiri imbere ndabona ko akanya kariko karatujana reka nabo nyine tubasabe ibibazo bigufi canke ivyumviro bigufi kugira ngo umushantahe Deogracias ntinahamira na umushantahe Terence Mushano bagire icyo bavuze ku bintu bazo bariko barabaza reka dutangure kuri Hitimana Hitimana mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ni icyumviro muri sangwe kikinjira mfite cyo mbona mfite
yego
ibisanzwe cyo kuno ndabibona mbona umenga kuno mbona umenga Burundi butera buhinduka umera ukuntu hamwe turatora tukagira gute mugabo nka umenga ukudana niko kuguma kutabonekamo hagati ya byose nubu urabona amatodi cyo tube mu njyane bya itiye igihe umuhari kwase ni dede uviriye mu ishamba twarakomye amashyi twibaza yuko ibintu bizogenda neza habaye amatora kwa twabonye ko amatora abaye ay'abantu bose nkaca nibaza yuko bamwe bandadayi bose bapfuye hazose haba intuzuye gutunga ntakabuguhanwa tukamenya abishe ndadaye tukamenya n'abagize ibindi bintu byose bitandukanye ariko jye mbona naho habaye amatora tugasohora mbona ta kintu cyahinutse mbona ahubwo ubwicanyi bwarabandanije gusumba gushika naho umuntu ashobora kuba ari mu gihugu cy'Uburundi atacaha yakoze ataki akagira kuko ari mu mugambwe akagira ko ari mu biki ugasanga ariko arabundabunda nubu dufate nk'umuntu ari nk'umwemeso cyangwa ari uwundi muntu ugasanga agira ibyo asa n'ikintu kintu kimwagiye none nk'ibyo wumva tuzahe tukajya hehe
murakoze Hitimana reka duhe karyo abashinga ntabe babiri turi kumwe bagire icyo bavuze kuco ku cyimvira mushikije mushinga Hitimana reka dutangurire kuri professeur Deo Gracias Inamira
yego cyane ni aravuze ibintu byumvikana kuko n'ibintu byabaye bihari ntawo bihakana yavuze ati twari twizigiye yuko aho hagiye abantu bashasha bavuye mu ishyamba ibintu bizohinduka njyewe ndibaza yuko hamwe ndahari ibintu uretse ukundi ibigurinda kuko byarahindutse hari ibyahindutse neza cyane hariho ibyahindutse birasubira birahinduka kanabi kubera ingorane zindi ariko ikintu n'ukuri twumenya ni uko iyo hateye ingorane n'ibintu byashyitse mu mwaka uheze sinashahura muri politiki mugabo nshyizemo akantu gatoya ngo mituwaziye mu mbanda twese turabibonye turabona gushyika uyu munsi yuko atacu byarimo na boroho byari ibindi ndetse kuvuga ngo abantu barishwe bamwe bakicwa ngaha ndakicwa hariya
ibyo biri muri bya bindi mwavuga professeur Deo Gracias Inamira byo kuvuga ni ukuri
kubyo kuvuga ni ukuri nibyo ndiko ndavuga rero ngo nukubanza ukuri kugurura umutwe n'umutima ugakuramo ibintu biriyo sinzi ubundi ariko azisubiza mu isengero ry'ubundi aratubwira ati mu isengero hamwe nukubanza habaye barebire mu rusengero Yezu yasanze abantu bariko barahadandariza ngo bahavugira amahera abandi bahadandariza imbere n'inga hanyuma babwira ikibanza mukura aya mahenere n'ayo masi ibiki byose maze ibigo bijye mu nzu y'Imana bacaga kuvuga rero umuntu wese afite inzu y'Imana mu mutima wiwe hamwe agira ati ngerageze kukubura nkuremo ibintu by'ibyikira bibemo hanyuma nemere mugenzi wanjye turwanemo natwe turwanemo data wanjye turabane byiza
ndabona akanya kariko katujyana professeur Deo Gracias Inamira nashaka ijambo mushena Terence mushena none nyine agire icyo avuze kubyashikirijwe na Hitman mushena Terence
Imana yavuze yuko bari kurwana bavuye mu ishyamba bagaheza bakinjira mu nzego ko abantu babibonamo umwizero bategerezwa kuba ibyo ntawe kwiyumvire ko Burundi buzosubira kuronka abasubira mu ishyamba ni kubera iki kuko abantu ibyo basaba yuko ubutegetsi babusangira Uburundi bakabusangira hanyuma kandi bikabakwira ubwa mbere hoho hakaba ukubahana hakabaha ukubaha amategeko hakaba ukubaha ingendo ya demokrasi ibyo byose bikoranye bigahagarikirwa n'ubutungane bigahagarikirwa n'amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu kandi amategeko atari umwe asoma uko ashatse ari amategeko ategekaniriza bose yubahiriza bose akingira bose ivyo rero baba manda bitegerezwa ibyo babigize mu mategeko amategeko yo kubahiriza ikiba gisigaye ni erega umuntu aragenda akagaruka kandi akabandanya mugabo abarundi bose muri kimwe bakabyara bagaheza
mushyana haye Terence mushano ndabona ivyumviro ni vyinshi cyane gose eka mushyana haye Legracias nkinahamira mwari mu se ivyumviro bikomeye cyane gose mwese turabashimiye kukanya mwatoye mwashikirije ibazo bihambaye cyane gose ku barundi eka urukundo ukuri hamwe n'ubutungane n'ibintu bishobora gufasha muri iki gihe Burundi bukenye amahoro turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose batwumvirije turashimiye ingenieur yadufashe mu bwinga bw'ivyuma turashimiye kandi na Innocent yadufashe kugiranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mukanye kandi amakuru yerekeye Burundi arabandanya.